Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Mwiriwe abo turi kumwe muteze amatwi ikiganiro cacu yaga kuri mikoro ni jewe Ntirampeba Emmanuel. Duhere kuri iyi nkuru, ishyirahamwe AMC Aide Medicale Congo ririko rirafasha abafunzwe bari mu ibohero rikuru rya Mulunge muri teritwari ya Uvira. Ku bufatanye n'ishyirahamwe MediHealth Swiss, ishyirahamwe AMC rirumviriza rikanavura ku buntu imfungwa 815 ziri muri iryo bohero kuva mu mwaka 2018. Kiza Pavera dufise byinshi muri iyo nkuru.
Iyo mfashanyo ikaba igize kabiri kuko imbere yaho mu mwaka uheze mu kwezi kwa Munyonyo hatanzwe imfashanyo nk'iyo muri ubwo busho. Umuganga mukuru Like Loeya arongoye AMC ati
mara mingi watu ambayo
twebwe twiyumvamwo impwemu yo gufasha abandi kandi dukorana n'amashyirahamwe menshi ajejwe agateka kazi na muntu. Ayo mashyirahamwe nayo atwigisha ko abafungwa nabo bafise uburenganzira ku magara yabo kandi ko ubusho ari ikibanza cyo gukosoreramwo amabi atari cyo kurekera abantu ngo bicigweho n'indwara
itajika kuba na afya nzuri.
Tubamenyeshe kandi ko agasho gakuru ka Mpimba ka Mulonge mu gisagara cha Uvira kafise abantu bangana n'815 harimwo abagore 5 n'abana bari munsi y'imyaka 18-23.
Ibikorwa byo gusubiramo ikibuga cy'umupira w'amaguru Sibato canke Tujene de Lusenda 2 ku musozo casubiwemo n'ishyirahamwe ARD ifadikanije na ASE. Ico kibuga cyubatswe gipima imetero 5 ku 58 z'ubwaguke kikazohora cakira abakinyi b'impunzi z'abarundi n'abakongomani. Amashyirahamwe afasha n'abasoda mvamakungu bafasha mu mutekano muri Congo aribo MONUSCO mu guhura mu nkino zo gusubiza hamwe no gukomeza ubumwe. Akamwemwe k'abakinyi kuri mikoro ya Thomson Unji batangalwa
turashimiye kuba baratuzaniye amapoto y'ibyuma. Urabona twari dufise amapoto y'ibiti, amapoto y'ibiti niyari meza umwansi arashobora kuza akayarandura canke akazonabora. Mugabo ubu dufise amapoto y'ibyuma tuzoguma dukina myaka adahari gushika ku herezo agihari.
Imyiteguro y'inkino zihuza imigwi itandukanye yateguwe mu ikambi no hanze y'ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda zirarimbanye kanatsinda urutonde rw'izo nkino ruza rwamaze gusohoka. Mugenzi wacu Alexandre Bizimana abiduhe idonido.
Kugeza ubu ikirangaminsi cy'umupira w'amaguru camaze kuja habona nayo ku mupira w'amaboko basketball na volleyball kirindiriye kuzobonekana ku ndwiza. Ico kirangaminsi cy'umupira w'amaguru cifashe uku gukurikira. Ku ruhande rw'abakobwa umugwi Intamba ibuzotana mu mitwe na Umoja ku wa mbere genekezo rya 2025 Ruhuhuma uyu mwaka 2019 itariki 27. Boston ihure na Etoile du Matin itariki 1 yo kwa gatatu. Intamba ihure na Boston itariki 3. Umoja ihure na Etoile du Matin itariki 5. Intamba ihure na Etoile du Matin itariki 7. Boston ihure na Umoja. Nayo ku ruhande rw'abahungu kuwa kabiri itariki 26 z'ukwa kabiri Enkobe izohura na Bamako itariki 28 ukwezi kwa kabiri Fulupo ihure na Tujene Le Citadin itariki 2 z'ukwa gatatu Nouvelle Generation ihure na Tujene itariki 4 z'ukwa gatatu Enkobe ihure na Fulupo itariki 6 Nouvelle Generation ihure na Fulupo hanyuma itariki 8 Tujene Le Citadin ihure na Enkobe. Imigwi 16 ku bice byose niyo yiteguriye kuzotana mu mitwe muri iyo mikino ya kivandimwe harimwo 8 y'abakobwa n'indi 8 y'abahungu.
Ni kuri iyo nkuru ijanye n'inkino turangirije ko kiganiro cacu tuno munsi mwagitegurire na Sergio Misimo afatikanije na Yakobo Kaora mukaba mwagishikirijwe na Emmanuel Ntirampeba. Tuze dusubire ejo nkaho twatanguriye.